mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banywanyi bacu mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Rwanda mudukurikire kuri FM 104.3 ya radio ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya radio inshuti ya bose. Mu Burundi mudukurikire ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Na makuru, Major Pierre Buyoya wigeze kuba umukuru w'igihugu cy'u Burundi yitabye Imana, abarundi bakiriye bate urupfu rwe?
Yavuga majambo make kandi arinza avuga, yavuga majambo yo mwayaze mukaganira ukamusigurira ibintu akavyumva yarikurikiza uko mwari yaze iyo muvikanye.
Uyu ni Frederic Bamvuga Inyumvira wigeze kuba vice president wa mbere wa Republika y'u Burundi ku butegetsi bwa Pierre Buyoya. Mu Rwanda irushanwa rya Sekafa mu makipe y'ibihugu yabatarengeje imyaka 17 rirakomeje. Leta ya Ethiopia yashyizeho ibihembo byo gushakisha abari abayobozi b'intara ya Tigre. Mugume ku maradiyo yanyu, aya makuru n'ayandi yose twabateguriye atabacika. Turayabagezaho turi mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda virusi ya corona. Radio ijwi rya Amerika, amakuru tuyahereye muri Ethiopia, aho leta yashyizeho ibihembo ku bantu bazatanga amakuru yatuma abayobozi ba TPLF, Front de Libération du Peuple du Tigre, umutwe wa politiki wari ku butegetsi muri Tigre, batabwa muri yombi. Bamaze gutsindwa intambara, bahungiye mu misozi, leta rero ya Ethiopia irabashakisha. Eugenie Mukankusi yaduteguriye inkuru.
Iki gihugu cyateganije miliyoni 10 z'amafaranga ya Ethiopia uyu munsi kwa gatanu, ni ukuvuga amadolari arenga 260,000 azahabwa uzafasha gufata umuyobozi w'ishyaka Tigray People's Liberation Front, TPLF. Byatangajwe kuri televiziyo ya leta EBC no kuri Twitter ya guverinoma. Abayobozi ba TPLF bashobora kuba bihishe mu misozi izengurutse intara ya Tigray kuva batsinzwe urugamba mu murwa mukuru wayo ku itariki 28 y'ukwezi gushize kwa 11. Bavuze ko bazihimura. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ntibyabashije kubageraho ngo bagire icyo babivugaho hashize icyumweru kirenga. Abantu ibihumbi bikekwa ko bishwe kandi miliyoni zindi bataye ingo zabo nyuma y'imyaka 2 guverinoma ya Minisitiri w'Intebe Abiy Ahmed itarebana neza na TPLF, bikaba byaravuyemo intambara mu kwezi kwa 11 gushize. Mu ntara ya Tigray umuriro w'amashanyarazi wongeye kuboneka na za telefone zongera gukora ahantu hamwe na hamwe. Ariko ibitangazamakuru ntibirabasha kwemererwa kuhagera kandi kumenya ukuri ku makuru y'impande zombi ntibyoroshye.
Tuve muri Ethiopia, noneho tujye muri Nigeria, aho abana b'abahungu b'abanyeshuri bari bamaze icyumweru bashimuswe na Boko Haram barekuwe. Fidele Niyongabo aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Abo banyeshuri barenga 300 bari banyuruzwe mu ndwi iheze mu gitero cyakozwe ku ishuri bigako. Bashitse ku mugwa mukuru wa leta ya Katsina mu birori byo guhimbazire kugwa ryabo. Abo bana banyurujwe mu ijoro ryo ku itariki 11 y'ukwezi kw'11 k'uyu mwaka ku ishuri ya leta yiga ko abahungu bonyene mu gisagara cya Kankara muri leta ya Katsina iri mu buraruko bushyira uburengero bwa Nigeria. Abo banyeshuri bashitse ku mugwa mukuru wa leta ya Katsina uno munsi kuwa gatanu bakigwa na buramatari Aminu Bello Masari. Benshi muri abo bana byibonekeza ko bari barushe, bari bacambaye impuzu zabo z'ishure, bamwe bifutse uburengeti. Buramatari Masari yari yatangajije kugwa ryawo banyeshuri 344 ku munsi wa kane. Yabwiye itororokanizo ry'amakuru ry'Abanyamerika Associated Press ko atangwa ati yarishwe kugira barekugwe. Avuga ko abo bana bazosuzumwa n'abaganga imbere y'uko basubirana n'imiryango yabo.
Muri Algeria abaturage bategereje impinduka n'igishyika cyinshi mu gihe perezida wabo atarasubira mu kazi kubera uburwayi. Eugenie Mukankusi komereza kuri iyi nkuru.
Perezida wa Algeria Abdelmadjid Tebboune yagaragaye bwa mbere kuri video kuva yinjijwe ibitaro mu kwezi kwa 10 mu Budage biturutse kuri COVID-19. Yashakaga guhumuriza igihugu aho ibyemezo bya politiki bikomeye byarengeje igihe bitegerejwe. Cyakora abanyarijeriya bumvikanishije ko barushaho kurambirwa nyuma y'ubutumwa Perezida Tebboune yatanze kuri video ku cyumweru avuga ko atazasubira ku kazi mbere y'ibindi byumweru bitatu. igihugu cya Algeria gikize mu bijyanye n'ingufu kirimo akajagari kuva mu ntangiriro z'umwaka ushize ubwo imyigaragambyo yahuje imbaga yakuye ku butegetsi Perezida Abdelaziz Bouteflika wari umazeho igihe kirekire hamwe n'abambaribi. Igihe cy'imyivumbagatanyo hamwe n'icyorezo cyaje muri uyu mwaka byatindije ibikorwa bya Algeria bigamije kwita ku kibazo cy'ubukungu mu gihe amafaranga yaturukaga kuri peteroli n'ibiyikomokaho n'ayavaga mu myuka ya gaze yagabanutse. Umukambwe w'imyaka 75 unywa itabi cyane yabonetse kuri video atanga ubutumwa bwa mbere kuva agiye mu bitaro mu Budage. Kuba nta mafoto cyangwa izindi video byatumye hakwirakwira ibihuha ko ashobora kuba hamerewe nabi kurusha uko bivugwa mu makuru atangazwa avuga ko ameze neza. Ibi biributsa Abanyalijeriya benshi imyaka myinshi Bouteflika yamaze ntacyo ashoboye gukora kubera uburwayi.
Eugene Mukankusi komereza noneho ku kibazo cy'umubano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa. Leta y'iki gihugu irasaba Amerika guhitamo ibiganiro aho gushyira imbere ibihano.
Umujyanama wa Leta y'Ubushinwa akaba na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Wang Yi yavuze uyu munsi kuwa gatanu ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikwiye guhitamo ibiganiro aho gukomeza gukurikirana ibihano kubwe bitemewe ku masosiyete y'Ubushinwa. Yasabye Amerika kwihutira kureka ibintu byahungabanya umutekano w'igihugu no gupfukirana amasosiyete y'Ubushinwa. Ibyo yabimenyesheje umuryango ukurikirana inyungu z'umugabane wa Aziya wibanda hanini ku mubano hagati ya Aziya na Amerika, Asia Society. Amerika uyu munsi kwa gatanu yemeje ko ishobora kongera amasosiyete y'Ubushinwa abarirwa muri 40 ku rutonde rw'ayafatiwe ibihano. Iki ni ikintu kibonwa nk'igikorwa cya Perezida Donald Trump mu bijyanye no gushimangira umurage w'ingamba zikaze ku gihugu cy'Ubushinwa. Ubushinwa butegereje ingamba enye muzo Joe Biden watorewe kwa perezida ashyize imbere akaba azarahira ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa mbere. Wang yavuze ko afite icyizere ko byibura eshatu muri zo ni ukuvuga igisubizo kuri COVID-19, ukwisubira k'ubukungu n'ihindagurika ry'ibihe bizatanga amahirwe ku bufatanye hagati y'ibihugu byombi.
Eugene Mukankusi wadukoreye kandi n'iyi nkuru y'umunsi mpuzamahanga w'abimukira bugarijwe n'ingaruka nyinshi kandi mbi za virusi ya corona. OIM ishami rya Loni ryita ku kubimukira nabo irabasabira urukingo.
Umuyobozi mukuru w'ishami rya Loni ryita ku bimukira OIM Antonio Vitorino yabivuze kuri itariki ya 18 y'ukwezi kwa 12 umunsi mpuzamahanga wahariwe abimukira. Ni igihe cyo kwibuka uruhare rwabo mu bihugu bagiye guturamo n'uburenganzira bwabo bwo gushaka ubuzima burushijeho kuba bwiza nk'uko OIM ibivuga. Umuyobozi w'uyu muryango avuga ko abimukira bagomba kubarwa mu bazahabwa urukingo rwa COVID-19 muri gahunda z'ibihugu babamo. Mu gihe bimwe mu bihugu bikize byemeje inkingo za COVID-19 kandi zatangiye guhabwa abaturage babyo, Vitorino avuga ko abimukira batagombye gusigazwa inyuma. Icyorezo cya virusi ya corona cyakoze ku bantu ku isi hose barimo n'abimukira benshi. Ku isi hose hari miliyoni zigera kuri 272 z'abimukira. Hafi cya kabiri cyabo ni abagore. ONU ifata umwimukira nk'umuntu wese wahinduye igihugu nta kureba impamvu. Cyakora benshi nabo bagiye gushaka imibereho irushijeho kuba myiza mu bijyanye n'ubukungu. OIM ivuga ko Ubuhinde aribwo bufite abantu benshi baba mu bindi bihugu nk'abimukira bagize miliyoni zirenga 17. Amerika ikomeje kuba igihugu cya mbere abimukira bajyamo. Ituwe n'abimukira barenga miliyoni 50. Miliyoni zigera muri 3 z'abimukira bahejejwe mu ngo na COVID-19 n'ifungwa ry'imipaka.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, turi no kuri Facebook na YouTube VOA Radio yacu no ku rubuga rwa internet www.radioyacu.voa.com. Amakuru y'ibiyaga bigari aribanda gusa kwitabaruka ry'uwahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Buyoya arasozwa na siporo mu Rwanda. Nkuko narimaze kubibabwira mu kanya gato, Major Pierre Buyoya yaraye yitabye Imana azize virusi ya corona I Paris mu Bufaransa yarafite imyaka 71 y'amavuko. Buyoya yategetse Burundi imyaka 13 inshuro ebyiri zitandukanye buri gihe akoze kudeta bwa mbere kuva mu 1987 kugera mu 1993 n'ubwa kabiri kuva mu 1996 kugera mu 2003. Mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru aragaruka ku by'urupfu rwe n'ibyo yakoze.
Urupfu gitoromboka rwa Pierre Buyoya yahoze atwara Burundi rwamenyekanye mu ijoro ryo kuri uyu wa kane. Umwe mu bagize umuryango wiwe yemeje inkuru y'urupfu rwiwe, avuga ko yaguye I Paris mu Bufaransa aho yari yagiye kwivuriza. Isoko ry'amakuru ry'ijwi ry'Amerika rivuga ko Perezida Buyoya yari amaze indwi yose agwariye I Bamako ku murwa mukuru w'igihugu cya Mali. Aho niho yari yagiye gusarukira ishami ry'ubumwe bwa Afrika hamwe no mu karere ka Sahel kuva mu mwaka w'2012. Umwe mu bamwegereye banakoranye ibikorwa bya politike yavuze ko Perezida Buyoya azize nduguruye twa Mugina indwara y'igisukari diabete ikabije yunyuwe n'indwara yamufashe bukwi na bukwi de complications diabétiques avancées aggravées par notre maladie, uku niko yabivuze ndugaye twa Mugina. Nawe bitaremezwa n'abaganga, ubundi nawe yavuze ko iyo ndwara ariyo mu bice by'ihumekero yo bari umugera wa COVID-19. Mu kwezi kw'icumi uno mwaka Sentare na News wajyo mu Burundi yari yamuciriye igihano cyo gufungwa ubuzima bwiwe bwose muri dosiye y'igandagurwa rya Melchior Ndadaye, umukuru w'igihugu baherekanije ubutegetsi mu mwaka w'igimikime 1993 akicwa adaheze n'igice cy'umwaka. Muri urwo rubanza ubutungane bw'u Burundi bwamwagirije cyo kimwe n'abandi basirikare b'intwazangabo bari kumwe ku butegetsi muri icyo gihe ko yagize uruhara muri urwo rupfu rwa Perezida Ndadaye. Vyatumye mu kwezi guheze kw'11 Petero Buyoya atanga imihoho mu kibanza yarimwo nk'uwuserukira ishirame ry'ubumwe bwa Afrika muri Mali na karere ka Sahel. Mu ijwi ryiwe rya nyuma kuri radio Ijwi rya Amerika, Perezida Buyoya yavuze ko abikoze kugira ngo aronke umwanya ukwiye wo gukurikirana iyo dosiye.
J'ai jugé préférable de me libérer de ces responsabilités afin d'avoir
ubu nshaka kwigenga mu byanje nshira umwanya munini muri dosiye yacafuje izina ryanje naho n'ubundi atazobura inzitizi, ariko nshaka kubivanga n'akazi kuko nohava ndagakora nabi. N'ingingo nafashe atanumwe abintegetse, sishaka gutera ingorane abanyeze bakanshinga amabanga yo kubaserukira muri Mali na karere ka Sahel. Nta mpungenge mfise, hariho amategeko mpuzamakungu ankingira kandi Burundi ntibushobora kuyarenga ko ngo bukore ivyo bwifuza byose.
Aucune décision prise à ce sujet.
Major Pierre Buyoya w'imyaka 71 ashengeye yari yarunguruje ugo rubanza. Perezida Buyoya yatwaye Burundi ibiringo bibiri afashe igihugu biciye mu gutembagaza ubutegetsi. Ubwa mbere hari kuva mu mwaka w'igimikime 1987 gushika mu mwaka w'igimikime 1993. Uwo mugabo yari yavukiye muri komine Rutovu mu ntara ya Bururi, yakomboye ku butegetsi uwo bava muri komine n'intara imwe Colonel Jean-Baptiste Bagaza. Ubwa kabiri hari kuva mu mwaka w'igimikime 1996 gushika mu mwaka w'2003. Aha yatembagaje ubutegetsi bwa Perezida Sylvestre Ntibantunganya. Buyoya yasubije ubutegetsi hamaze gusinywa amasezerano ya Arusha. Muri ivyo bihe byose Buyoya hari ico yibuka.
Cette façon d'accéder au pouvoir était liée aussi circonstances.
Ubwo buryo bwo gufata ubutegetsi byari bifatiye ku kugena igihugu canje cari kimeze ico gihe, n'ibindi bihugu bya Afrika byari mu bihe bitoroshe kwari nk'uko. Ubu igihambaye singene umuntu afata ubutegetsi, ahubwo ningene abusubiza. Nafashe ubutegetsi muri 1993, nemera guhereza ubutegetsi buciye mu matora, uwatsinze aratwara. Mu mwaka w'2003 naho nasubije ubutegetsi mu mahoro biciye mu mategeko. Ndabuha uwari cegera canje kubera amasezerano y'Arusha. Ndagenda aho nibaza ko nk'inwa karorero muri Afrika. Perezida Buyoya yagiye kutarabwa giza n'ubutegetsi bw'umugambwe CNDD-FDD ari nawo bahuriye mu biganiro y'Arusha guhera mu mwaka w'2015, aho yagirizwa ko arimo bashatse gutembagaza ubutegetsi bwa nyakwigendera Perezida Nkurunziza. Umwaka umwe imbere yaho Nkurunziza yari yashigikiye Buyoya mu kibanza cyo gushaka kuba umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe ry'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa la francophonie.
Icyo bikoze Buyoya agiye yifurije amahirwe Perezida Mushasha Evariste Ndayishimiye n'intwaro yiwe. Cyeklavini Nkuru, Kigali, ku bwijwi rya Amerika.
Abarundi bakiriye bate urupfu rwa President Pierre Buyoya? Mugenzi wacu Fidele Niyongabo yavuganye na Frederic bamvuga inyumvira wakoranye na Buyoya ari vice president we wa mbere kuva mu 1998 kugera mu 2001. Bamvuga inyumvira ari Bruxelles mu Bubiligi.
Birumvikana ko urwo kwihewe ndagwakira nabi. Kuko birumvikana umuntu mamwe arabanye mwakoranye kingana uko kandi igihe cyose yahora aca ngaha mu Bubiligi yarandondera n'ubundi tukaganira akambarira ibyo arimo nkamubwira ibyo ndimwo. Urumva sindaba kugwakira nabi, birumvikana
ku bantu bo batamuzi neza mwe mwakoranye mwegeranye mwagiye no mu byo biganiro yarusha hamwe by'amahoro yari umuntu ameze gute?
Jewe uko no muvuga bwa mbere ari umuntu yavuga amajambo make kandi arinza avuga yavuga amajambo yo. Cya kabiri mwayaze mukaganira ukamusigurira ibintu akavyumva yarabirangura, n'ukuri yari umushinga ntahe ibyo mwayaze yarikurikiza uko mwari yaze iyo mwumvikanye. Cya gatatu yari umuntu atigera cyeregwa na rimwe igihe mwasezeranye aho muhurira. Ikindi no kongera ko mu bya politike uko yari umuntu amenya neza ahashinga ibirenge, abonye ibintu bitashoboka yararondera izindi nzira kugira ngo abishobore ibyo yipfuza abishikeko, cyane cyane iyo ravye nk'ibyo yarondera tukigira demokarasi mu 1992 abantu bakamusigurira bati yamara izi nzira ntizishika agaca zindi nzira ntizishika agaca mu zindi. Icyo umuntu yomwibukira ku bya politike ni uko yazanye ibwirizwa shingiro mu 1992 ryemera imigambwe myinshi kandi iyo migambwe kwikora kandi byarabonetse yarakoze kandi umugambwe atari gwiwe uranda amatora. Icyo ni ikintu cya politiki gihambaye cyane. Ikindi namuboneye ko ni uko aho agiriye kudeta 1996 abonye ko bimwangiye bimugoye yareteye turicara turaganira turavugana inyishu zobera kwari kugenda yarusha tukicara tukavugana ibibazo bitwega kugira ngo duhagarike ubwicanyi mu gihugu. Rero ibyo ni ibintu ku bwanje bihambaye cyane, aho tuviriye yarusha tukagira tugashyira mu ngira amasezerano ya Arusha. Yaravuze ati jewe ko ibintu mbigeze ngaha bampaye imwaka n'igice ndagiye, arayeza arasiga ubutegetsi aragenda. N'ubu butegetsi buhari ndibuka neza bafashanya ibikorwa mu mwaka w'2010 gushika naho hageze kwasaba ko yoja guserikira Burundi muri Francophone. Nyakwigendera Nkurunziza yamwandikiye ikete ry'igihugu rimushigikira yuko yobandanya kurondera ayo mabanga. Jewe ibyo nivyo nomwibukirako.
Muri make cyane uretse ibyo nikihe kindi ubona gikomeye kwibukirwa ko mu mateka y'igihugu na Afrika?
Mu mateka y'igihugu burya yaje mu bihe bidasanzwe, yaje mu bihe aho mu byukuri intwaro twovuga bitirira Abatutsi yategereye yuko kidashobora kubandanya uko ziri, ararondera uburyo bw'ingene Abahutu binjira nabo nyene mu nzego z'igihugu kugira ngo izo nduru zifatiye ku moko zihere. Jewe icyo ni ikintu gihambaye cyane, uri kuratwara igihugu utakirimo amacakubiri nk'u Burundi ukaba utaciye muri iyo nzira, uba uriko uracakubiri n'amahoro y'igihugu.
Abaturage b'u Burundi barasaba leta yabo gushyiraho icyunamo kubera urupfu rwa Pierre Buyoya, gutahura umurambo wa nyakwigendera no kuwushyingura mu cyubahiro cy'umukuru w'igihugu. Mugenzi wacu Eloge Wirika neza yavuganye n'abanyagihugu bo mu ntara za Cibitoke, Rumonge na Bujumbura, umurwa mukuru w'ubukungu bw'u Burundi.
Bazinduse twumva inkuru ibabaje cyane, inkuru y'urupfu kwa nyakubahwa yahoze arongoye Burundi Pierre Buyoya. Rero cyatumye hanini tubabara cyane nuko cyane cyane tuze abakuru b'igihugu babiri mu mwaka umwe w'2020. Rero abarundi ntibyoreka kutubabaza kuko arafise icyo yamaze yafise icyo yamaze nk'uwarongoye Burundi ego hariho bamwe bavuga yuko kubera yaheruka gucirwa urubanza rwo gupfungwa ubuzima bwiwe bwose kubera ibyaha yaba yagiye oje nacyo nabivuga ko mugabo ko biri kose warafise icyaha ntiyoba ari uwo gupfa nogumaho hama agashirirwa ubwo rubanza bishobotse akabihanirwa mugabo ntapfe. Nicyo gituma rero twizeye yuko warongoye Burundi hazotegurwa nk'uko byahora biba ku bandi bakuru b'ibihugu iyo bitabye Imana hazotegurwa ikigandara cyo ku Barundi bose cyo kugaragaza akababaro kuko mu Burundi bwabuze kandi Abarundi bose babuze.
Nimvira yuko Perezida Buyoya atarakwiye gupfa muri iki gihe kuko Abarundi twari tukimwizeye ko ibintu byinshi nshanshane ingene kudeta iyo mu 1993 yabaye kuko bavuga yuko yari antete yayo niko twagiye turabibona mu manza ibyo bagiye baravuga mu manza ibyo bamwagiriza rero yarafise byinshi azi ni kuvuga rero apfuye tutabishaka kuko apfuye apfanye ukuri gusa nuko nakoze ku ntwaro yiwe nabona yuko ari umuntu arinda ico genda kimuziko nk'umusoda nyene ikindi kintu cyiza ndamwimukira ko ni amasezerano yarusha yasinye n'imigwi yagwana haboneke amahoro naramubonye nk'umuntu w'umugabo. Ikindi umuntu yamwibukira ko n'amasezerano yo mu bw'abarundi
yari umukuru w'igihugu uko yakoze kose yaradukoreye yarakorera igihugu nasaba yuko n'abatwara igihugu bibona bo nyine bimenya gene babyifatamo nabo nyine twasaba yuko igihugu cyumufata nk'umukuru w'igihugu yatwaye igihugu abakaza kamuhiteka nawe
kumbure Imana iramukingiye ibintu by'imitahe yari nyuma yiwe n'ibindi turavuga ati Imana iramukijije ko niko twagwakiriye kuko tubona yuko yabonekana kumenga aguma akurikiranwa aho yarari wabonekana kumenga nta mutekano ku bwacu tubona kumenga araruhutse kubijanye nuko yitabye Imana ari nyuma y'igihugu twamye tubivugana n'abandi tuvuga ati none arahamwe nyuma y'igihugu tuza gutahamwe mu Burundi kuko mu Kirundi bavuga yuko igito gitabwe iwabo naho biruko nuko yotaha gahambwa mu Burundi hanyuma kumbure hakaba n'umuhanuro mu Burundi hasanzwe yarabvukaho yakoze aho yatwaye hakaba umuhanuro hakagira icyo bavuga ku bijanye n'ubuzima bwiwe
ko agiye atishe ku bibazo by'igihugu cyare iki cy'umuziga aho kuzokwishura ntinezerewe na gatoyi twabaye mugabo byasaba ko agenda asiguye ibyo ari byo kugira ngo turonke umuco byagiye bishyira igihugu ko abintu yarazi ko yagize ibintu byinshi iyo duhaye umuco urako n'ubutungane bwamaze kumwagiriza kuko yuko ari afite uruhare rukomeye mu bashe kuganagura umukuru w'igihugu yitorewe n'abenegihugu ndaremerikiyor
jewe uru rupfu rw'uyu mukuru w'igihugu aho darongoye Burundi kuri jesi rubaye nyine rwashitse giturumbuka ntitwari tugwiteze kuri ruratubabaje cane ruratubabaje na cane cane k'uyu mwaka wabayemwo ibintu bibi rwose wabaye umwaka uhitanye abantu benshi na cane cane abakuru bakuru rero uru rupfu tugwakiriye nabi cane ku ruhande rwanje no kuri uru rupfu rurambabaje rwose kurambabaje ego numva ruko nabivuga turababaye nyene yabaye umuntu akomeye cyane muri politiki y'iki gihugu cy'u Burundi mbere n'ikindi n'ibindi bihugu urabona ko yizeye mu mabanga menshi rero turabuze igihugu kirabuze umugabo w'indyamunyu umugabo abushitse rero anje ndababaye ego
ariko twamutakiriye n'umubabara kubera urupfu rwose rurababaje ego hariho igikorwa cyakoze ariko ntitwora kuvuga n'ibibi byaba byaramuje kuko igihugu cyaciye mu ngorane nyinshi mu gihe yarongoye Burundi ibyo rero twavuga ni uko ibintu byabaze byahace mu Burundi uretse ya krize ku magoro z'amatora 1988 harabaye ikibazo byadifashe mu kwatsa kubyifatamo kuko ababikoze ntitwamenye bari bo ntibigeze bahantu kuhama na 1993 naho nyine harabaye amakosa ndamagiritse kuko amerikira ndate mugabo ntitwavuga ko ntitwotse ubutungane ngo bwari bubereye kandi ubutungane bwari bwose budahengamye.
Perezida Buyoya yaramaze imyaka 8 atuye i Bamako muri Mali mu rwego rw'imirimo ye y'intumwa yihariye y'Afrika yunze ubumwe ku bibazo bya Mali na karere ka Sahel. Perezida wa Mali Bandao avuga ko nyakwigendera Buyoya yakoreye koko amahoro n'umutekano. Fidel Niyongabo yadusomeye kandi adusemurira itangazo ry'umukuru w'igihugu cya Mali ku rupfu rwa Buyoya.
Perezida w'igihugu cya Mali Bandao yatangaje ko yakiranye umubabaro urupfu rwa Pierre Buyoya yahoze ari perezida w'u Burundi avuga ko nyakwigendera Buyoya yari amaze imyaka 8 mu gihugu cya Mali aho yakoreye amahoro n'umutekano w'ico gihugu. Buyoya yitabye Imana ku munsi w'ejo ipari mu Faransa, yarasanzwe ari intumwa y'umuryango w'umwe bwa Afrika mu gihugu cya Mali n'akarere ka Sahel. President Ndao yamenyesheje ko abanyagihugu n'abandi bakorana bazomwibuka nk'umuntu yaharanira ineza y'igihugu cya Mali n'akarere kose ka Sahel. Yongeye avuga ko Buyoya yitanze atiziganya kugira kengire ubwigenge n'imbibe z'igihugu ciwe mu kuvugira ishigwa mu ngiro ry'amasezerano y'amahoro no kunywanisha abanyamari. Perezida wa Mali yasiguye ko ku izina ryiwe bwite n'iry'abanyagihugu ba Mali yifatanije mu mubabaro n'umupfasoni wiwe apfakaye, umuryango wiwe n'abagenzi biwe bose hamwe n'abandi bakoranye. Perezida Ndao avuga ko Buyoya yari umurundi, umunyafrika, umunyasahel n'umunyamari w'igihagararo gikomeye kandi ko bazomukumbura. Umuyobozi w'ugwego nyobozi w'umuryango w'umwe bwa Afrika, Musa Faki Mahamat, nawe nyene yashikirije itangazo ku rupfu rwa Pierre Buyoya, amenyesha ko mu mabanga yarajejwe y'ubuserukira umuryango w'umwe bwa Afrika muri Mali no mu karere ka Sahel gushika mu mpera z'ukwezi guheze, yerekanye ukuyemeza kudasanzwe mu kurangura amabanga yarajejwe. Musa Faki Mahamat avuga ko mu myaka 8 yaramaze muri ayo mabanga yakoze atiziganya kugira amahoro aboneke mu karere ka Sahel. Arangiza avuga ko kubwo ugwego ayoboye n'umuryango w'umwe bwa Afrika no kugita iciwe nk'umuyobozi w'ugo gwego yifatanije mu mubabaro ukomeye n'umuryango wa nyakwigendera Perezida Pierre Buyoya, abo bahoze bakorana n'abavandimwe basangiye igihugu b'Abarundi. Gushika ntacyo leta ya Burundi iratangaza ku rupfu rwa Pierre Buyoya.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, none imikino na siporo mu Rwanda. Mu mupira w'amaguru, irushanwa rya Sekafa mu makipe y'ibihugu y'abatarengeje imyaka 17 rirakomeje. Naho mu mukino w'amagare, isiganwa rya shampiyona y'u Rwanda 2020 rizaba ejo kuwa gatandatu, ririmo amakipe 17. Mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda araduha aya makuru.
Irushanwa ryo guhatanira igikombe cya Sekafa ku makipe y'ibihugu y'abakinnyi batarengeje imyaka 17 rirakomeje. Muri iyi mikino irimo kubera kuri Stade Umuganda i Rubavu, uyu munsi kwa gatanu habaye imikino y'umunsi wa nyuma mu matsinda. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda yari iryamye amajanja ngo irebe ko Tanzania yayitsindira Djibouti kandi ikanyagira ibitego byinshi. Icyo cyizere cyaje kuraza amasinde kuko Tanzania yanganyije na Djibouti igitego kimwe kuri kimwe, bityo aya makipe yombi ahita yikomereza muri kimwe cya kabiri kirangiza, hanyuma abasore b'umutoza Yves Rwasamanzi basigara baririra mu myotsi. Muri iri tsinda ikipe ya Uganda yahindutse ndakumirwa muri rushanwa rya Sekafa y'abana, yatsinze Ethiopia ibitego 3 ku busa, byiyongera ku bitego 5 ku busa yari yatsinze ikipe y'igihugu ya Kenya. Uganda na Ethiopia zahise zibona itike kimwe cya kabiri kirangiza, ikipe ya Kenya irasigara. Ejo bari ku cyumweru muri demi-final, Tanzania izahura na Ethiopia, Uganda ikina na Djibouti. Umukino wa nyuma uzaba kuwa kabiri cyumweru gitaha. Amakipe abiri azahurira ku mukino wa nyuma azabonye n'uburenganzira bwo kuzakina irushanwa ry'igikombe cya Afrika cy'ibihugu ku bakinnyi batarengeje imyaka 17 rizabera muri Maroc ke umwaka utaha. Iyi Sekafa irimo kubera mu Rwanda, yitabiriwe n'amakipe atandatu yaragabanyije mu matsinda abiri. Itsinda rya mbere ryarimo Uganda, Kenya na Ethiopia, Kenya ikaba yatashye, naho mu itsinda rya kabiri hari harimo Tanzania, u Rwanda na Djibouti, u Rwanda rukaba rumaze gusezererwa. Tukiri umupira w'amaguru, ikipe ya AS Kigali ikomeje kwitegura KCCA yo muri Uganda mu mukino ubanza w'intera ya kabiri mu guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe umupira w'amaguru muri Afurika. Umunyamabanga w'iyi kipe iterwa inkunga n'umujyi wa Kigali, Francis Gasana, avuga ko ikipe ifite morale nubwo hari imbogamizi yuko itazashobora gukina imikino yo kwipima.
Abakinnyi nk'uko bisanzwe morale igiye ku rwego rwo hejuru, icyo baburaga kwari ukugira ngo batangire imyitozo, ariko mu by'ukuri morale yo iri ku rwego rwiza, bameze neza mentale fizikale. Nubwo shampiyona itakomeje, kuko buriya gukomeza kwa shampiyona byadufashaga kwitegura cyane, kuko yabaga ari imyitozo kuri twebwe myiza, ariko kubera ibibazo turimo bya covid ntacyo twabikoraho. Covid nyine iratungurana, ntabwo iteguza.
Mu cyiciro cy'ibanze, ikipe ya AS Kigali yari yakuyemo Orapa United yo muri Botswana. Mu mukino wo gusiganwa ku magare, ejo kuwa gatandatu hazaba imikino ya shampiyona y'uyu mwaka, amakipe 17 akaba ari azaseruka. Abazitabira iyi shampiyona bari mu byiciro bine, ni ukuvuga abajinioro, abakinnyi batarengeje imyaka 23, abakinnyi bakuru bo mu cyiciro cy'abagabo, tutibagiwe n'icyiciro cy'amakipe y'abagore. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti zacu, aya makuru nahahumurije mbashimiye ko mwayakurikiye. Mukomeze mugubwe neza na gahunda za radio yanyu Ijwi rya Amerika. Umugoroba mwiza, murakarama.